VOA. Muteza matwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Mwiriwe neza abatwumviriza mwese. Kuri mikro muri kumwe nanje Rosine Munezero, kaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Abagizi ba nabi namwe batabura hajya na mwuburusa tubirahizwe cyose no gaha rero ahantu hari abantu benshi nuga bahurira ngaho nyine mbwa ntibaba bavuye mu rugo rumwe babusa afite imico yibisangije kandi ne muri abo nyine ashokonye ranu nyine bakuri kibi.
Uyo ni Kiza Sadiki, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Setemu, avuga ku ngingo yo kubuza abashoferi b'amakamyo avanwa idanazwa hanze y'igihugu, ingingo ijyanye no kurara mu bibanza bihagarikwa mwayo makamyo. Iyi nkuru cyo kimwe n'iyindi yerekeye abakenyezi b'Abarundi bakora mu mwuga wo kumenyesha amakuru bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, uburyo biyunganije bagatangura ishyirahamwe ry'uburiro. Ni mu kanya gato mu biganiro byacu, murabe hafi ya maradiyo yanyu. Abashoferi batwara imiduga y'amakamyo avana ibidandazwa hanze y'u Burundi ntibacemerewe kurara aho imiduga yabo ishikira. Aba bashoferi bavuga ko bagiye guhomba kuko ata amafaranga y'uburaro bwo mu mahoteli abakoresha babo baba babatekereye. Igipolisi kimenyesha ko iyo ngingo yari isanzweho ariko ko aba bashoferi bagumye banka kuyubahiriza. Ni nkuru y'umumenyesha makuru ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Ibiduga bizana ibidandazwa bikuye hanze y'igihugu cy'u Burundi byose bishikira hafi y'ikiyaga cya Tanganyika aho bita kuri gare routière. Ibyo bikamyo bihamara igihe biba bikirindiriye ko bijyanwa ku kivuko cya Bujumbura gupakurwa ku metero nkeya z'aho biba byashikiye. Kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze hari kutumvikana hagati y'igipolisi n'abashoferi batwara ibyo biduga. Igipolisi cyafashe ingingo yo kubabuza kurara muri gare routière. Igipolisi kimenyesha ko iyo ngingo yari hasanzwe ariko ko abashoferi feri bagumye banka kuyishyira mu ngiro. Ibishikirizwa n'igipolisi binashimangirwa kandi n'ishyirahamwe rijejwe gutunganya ibikorwa mu gisagara cya Bujumbura Setemi. Umuyobozi mukuru wa Setemi Kiza Sadika asigura ko iyi ngingo ari yo kurinda ingorane z'umutekano muke zoshobora kwaduka narirya muri icyo kibanza. Hari abantu benshi bakanahatekanya imfungurwa hasanzwe hari n'igitoro.
Kugira ngo ahantu muri Garukera ni ahantu hijura imiduga myinshi ivuye hanze bitandukanye, ugasanga gifise nyine ibitoro n'ibirazo by'abantu n'abakabangaho indani. Abagizi ba nabi namwe batabura hajya na mwuburusa tubirahizwe cyose no gaha rero ahantu hari abantu benshi nuga bahurira ngaho nyine mbwa ntibaba bavuye mu rugo rumwe babusa afite imico yibisangije kandi ne muri abo nyine ashokonye ranu nyine bakuri kibi bisaba ko twe mu rwanda rwa leta bajya abantu nyine tubacungira umutekano wabo n'ibintu byabo nyine tubicungera kugira ngo impanuka ntize ziboneke.
Ariko abashoferi ba Tanzania bo babona ko iyi ngingo yafashwe giturumbuka, banamenyesha ko atari uburyo bari batekanije bwo kurondera amahoteli bararamwo. Uyu mugabo akoze akazi ko gutwara ibiduga bya rukururana imyaka 25.
Kwa kweli imetuathiri kiasi kikubwa sana, kwa sababu maisha ya dereva siku zote anategemea gari.
Agira ati mu by'ukuri iyi ngingo yadukoze ko rwose mu bisanzwe ubuzima bw'umushoferi n'imodoka tuva Tanzania abatari bake nta handi dukika umusaya atari mu muduga. Ukutubuza kurara hano byadukoze ko kandi uruhombo ni runini cyane. Jewe ngifata urugendo nza sinari niteguye mu mufuko, nari nzi ko nzoza nkinjiza umuduga nkawuraramwo hanyuma nkisurira inyuma. Iyi ngingo yafashe giturumbuka yo kutubuza kuryama mu miduga yacu rero imfise ko ingaruka kuko nta mafaranga yo kurara mu ihoteli naye nateguye nta mahera y'ihoteli imfise
sina pesa kurara guest.
Abandi nabo nk'uyu mugabo basigura ko bigoye kuvirira rwose imiduga batarashikiza ibidandazwa bene byo.
Tunapokuja na gari mimi nalinda mzigo na gari yangu ninapolinda na maana kila kwenye gari
tunaje ni modokari ndindi bicuruzwa cyo kimwe n'umuduga kuko mugihe ibidandazwa bitarashikiranye nebyo nkuko ari byanje none narara hanze hanyuma hakaza umuntu akivyo bicuruzwa nzosigurika ahubwo amakosa azoja kuri jewe farije nabizimije. Ntegerezwa kurarira ibidandazwa gushikanye nebyo byakiri bavuga ngo turare hanze nabagenzi banje babashoferi nta numwe azico mfise mu muduga cyangwa ko ibintu bipanze. Bakeneye ko tuje hanze baze twandikiranire ndabereke nti imodokari iri mwibi nabiri raia. Hanyuma watujani yo tujama mahoro.
Yangu ina hiki na hiki na hiki watupeleke sehemu ya kulala iliyo salama.
Umuyobozi mukuru wa Setema arahumuriza. Shiza Sadiki yemeza kwingi ingo zose zafashwe kugira ntihagire ikintu na kimwe cibwa cyangwa ngo gitaka.
Hazo kwinjira abashoferi kandi bafise ibaranga. Tafisije kimuranga rero. Inomero kye kimuranga rero. Ngo cyo twandika mu gitabo ni modokari gwiwe agiye gutekana ibintu hari ukuntu uteguwe ko nahandi birakogwa nta kimwe biba.
Abashoferi ba Tanzania bo basaba ko boje abanyarukirizwa gupakururirwa ibidandazwa kugira ngo ntibatakaze umwanya n'uburyo narijya bashebuja atamafaranga y'icumbi basanzwe baba.
Mimi mapendekezo yangu ninachoomba ambacho kingefanyika kama kweli swala kulala
je ucifuzo canje nimba banse by'ukuri ko turara ngaha nuko tugishika boca bapakurura ibintu tugaca twisubirira inyuma nta muntu tuzoshwana kubera ahantu kuryama mvuye Tanzania bace bapakurura ubwo nyene nitahire kuko ntanzu mfise yo kubamo jewe mu bindi bihugu aho tuja nta minsi myinshi tuhamara ni minsi ibiri gusa kugira gatatu ugacuta urundi z'uburara ko bitabi turajishinga no ngaha twifuza ko byoba gutyo ubu hari abashoferi bumvise ko baza mu Burundi baca biyankira ivyo ni bibi aho umuntu yumvira gutyo kuko twese turakeneraniye
tunategemeana mtu anapofikia mawazo kama hayo anakuwa amefika mbali kwa sababu tunategemeana.
Umuyobozi mukuru w'ishyira hamwe rero gutunganya ibikorwa mu gisagara cha Bujumbura Setemi yasezeranye aba bashoferi kwagiye gukora uko ashoboye kose kugira ngo abafasha kurihira ibidandazwa byabo abo bita ba declarant bazohore banyarutsa ntibasubire kuhamara iminsi myinshi. Kuri uyu wa kabiri Ciza Sadiki akaba yagishije inama aba bashoferi ba Tanzania ari kumwe n'abaserukira igipolisi. Eloge Rikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Abakenyezi b'abarundi bakora umwuga wo kumenyesha makuru bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bagiye hamwe buguruye inzu y'uburiro inyamirambo mu gisagara cha Kigali. Iki gikorwa cyo kudandaza imfungugwa bavuga ko kibafasha gusahiriza uburyo bari basanzwe baronka. Umenyesha makuru y'u Rwanda Tabita Mukamusoni niwe yaduteguriye inkuru.
Aki wacu restaurant ni inzu y'uburiro y'abarundi kazi basanzwe bakora umwuga wo kumenyesha makuru. Uyu mukenyezi numwe mubagiye hamwe bugurura aki wacu amenyesha ko iki gikorwa bacyumviriye kugira ngo basahirize uburyo bari basanzwe baronka.
Amenyesha makuru twagiye hamwe twavuye mu Burundi tuhunze nta amenyesha makuru nyene kugeza ino dusanga ngo yakazi kora amenyesha makuru atiko turakora rimwe rimwe twagize agashira hamwe k'abantu batatu mu basaraza na gataye gato gato bafise twiyumviriye kugura ikintu exceptionnel atawundi muntu n'umwe afise. Twiyumviriye ico restaurant duce tuvuga ati twebwe ntitwogera restaurant y'u Rwanda reka tugire restaurant y'ibintu n'uwo adafise. Natangura rero kwiyumvira iby'uburobe n'indagara by'ifi capati gitetswe nk'ikirundi nyene.
Muri inzu y'uburiro abaguzi benshi n'abarundi kuko ngo bakundira imfungurwa z'i Burundi zitekwegwaho. Aba ni bamwe mu twahasanze baje gufungura.
Mama Shara yakora neza sanga ni capati nziza TV ibintu by'imyimbyo vraiment kugira ubwenge bwo mu mitsingi ucanga kwa sanga TV kagufasha mu nda. Ikintu dukunda cyane ngaha ngaha dukunda uburobe n'indagara. Abana baba i Burundi dukunda uburobe n'indagara ni samaki cyangwa ikawa
Kishona zama na wangu kimuye ndu kutakamu kikawa na TV. Kani tuje ngamu restora, tuje ndagara, si wachu urundi, tukajia kibitunguru, nile alagipia mabisani. Nunguru, keshi keshi nunguru chane urari sana, nito tukulanga,
kutunguru. Ikiti matuza ngaya keshi, hatuko kwe, tuwa ali kusanga ngeji huli ojawa urundi. Inia tuja, kusanga razi zifu takadu vila kia chumuru urundi, kwa keshi waziwa zavi wachu urundi. Ukasanga, awo tulikuwe yose, tulaga nungu za kuko kese,
Au kuki wacho restora na angora ni ya bagura bafise ariko basabarita Uganda kwa gabaniriza matagisi kuko amatagisi mare mare batangish kwa watuma bada terimbele ngobagiru ngete uku bandanyo rudanda tuko. Ikindi kibazo abakenyezi bafise numutahe iyi nzu y'uburiro ifite iziko rimwe y'ikizungu rikoreshwa gaze bavuga ko kimwe mu ntambamye bagira harimo iri ziko rimwe kuko nibaheza ngo bihutishe urudandazo rwabo nk'uko bavyifuza nko mu gihe abakiriya bababonetse ari benshi basaba abandi barundi bari ngaha mu Rwanda bafise uburyo kubasahiriza kugira bimwe mu byo badakwije babironke ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Urutonde rw'ibiganiro byacu turubashikiriza iminsi yose kuri radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mushora kandi n'ukudushikira mukoresheje adresse yacu email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri internet wezi 3 akaburungu radio yacu voa@com
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Twibutse ko mubandanya kumviza radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birabandanya. Imyaka 16 iraheze abarundi bashize igikumu ku masezerano y'Arusha muri Tanzania. Ishirahamwe Parseme ryo mu Burundi risaba ku itariki ya 28 y'ukwezi k'8 yohora yibukwa nk'ayandi matariki adasanzwe yibukwa mu gihugu. Iryo shirahamwe risaba kandi ko ho kubakwa icibutso cy'ayo masezerano. Ibyo umuyobozi w'iryo shirahamwe Faustin Ndikumana yabivuze mu kiganiro muri sanga cyo kuri no muhingamo ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eddie Rwema.
Tuhera kuko urazi ku Burundi cyabaye gukigeze kuja mu ndyane n'intambara zidasanzwe abarundi barahunga barirukana baratuzanya intambara zawe mu gihugu ritwubirwa turazivuga kuva mu 65 69 72 88 91 93 mbere 93 byamaze n'imyaka n'iyindi y'igihugu rero cyagiye mu ndyane hakagira igihe abenecho bashobora guhura bakaronka ikintu bashobora guhurira ko kibatumba subira mu nzira yo gusubiza hamwe kiba gikwiye kuba intibagirana kuko ayo masezerano bwa mbere hoho kuva singa mu 2002 niho bari hatanguye umugambi wo gusubiza hamwe kw'abarundi ivyagiye birakorwa byose gushika uno munsi gisunga amasezerano y'Arusha ngira amasezerano y'Arusha n'ubu ntarahera gushika ntarahera kuja mu ngiro edi kuko na wa mugwi wo gutohoza kuri no kurikuriranira urazi ko ari ukijaho kugira abarundi bagira ico bitare conciliation definitive uri bukijaho urumva uwo mugwi nawo nyene uri mu masezerano y'Arusha biriya byose byagiye biraba habaho inzego z'inzindi bacuho defata kibanza guhagarika ingwano bijya bita seserufi byari mu masezerano y'Arusha ibijya byo gusubiza abantu mu byabo ngo reaviation de sinistre aba demobilize bagasubira mu zabo bagashobora gusubizwa icyo bitareye selection mu gifaransa ibyo byose biri mu masezerano y'Arusha ibyirizwa shingiro igabura ubutegetsi abarundi ku buryo bimwe bavuga bati barakumirana mu by'intwaro hari akarenganyo ibyo byose biri mu masezerano y'Arusha hari uwahora wumva ngo umugwi ushinzwe amatongo gusubiza amatongo byose biri mu masezerano y'Arusha ibintu byose uburundi buri kubara kuri uno munsi no gusubira mu ntwaro rusange byose biri mu masezerano y'Arusha urumva gushika rero uno munsi abantu nuko batangira abarundi batabizi ibiri mu masezerano y'Arusha ntibirahera kuja mu ngiro turacabandanya babyita rero processus urumva rero kubona abarundi baragize igihe bakavuga bati turasinyiraniye amasezerano yudutuma tuvavanura n'inzira y'indiyane tukumvikana ingene z'igihugu bigenda tukumvikana ingene basinzikajwe impunzi abamwe bitwa abadepase bose usubizwa agateka kabo n'umunsi wari ukwiye kuba ntibagirana kuko nk'urwaruka rwa Rutsubu niho gukwiye kunyatuti ruti harageze igihe abarundi baravavanura n'inzira yo kudahuza yo kuryana batangura inzira shasha yo gusubiza hamwe inzego z'umutekano zihari bavuga ati zirimwo bose zikingiye bose zose ziri mu masezerano y'Arusha yumva byo kuvuga ngo ugukingira inzego inzego zivuye ku gitugu vya coup d'etat yumva bigize iminsi ivuga ngo vy'amahonyabwoko vyose mu masezerano y'Arusha birandite nyine bitegereza gukingirwa n'inzego nyene zovyifatamo
ariko bwana Faustin Ndikumana ukurikije ibimaze iminsi bivugwa ndetse hari nibiherutse gutangazwa n'umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe ibiganiro bihuza abarundi mu gihugu yavuze ko bamwe mu barundi bifuza ko itegeko nshinga ry'uburundi ryajya hejuru y'amasezerano y'Arusha hari n'abantu basigaye batavuga rumwe kuri ayo masezerano
ubwa mbere ko kuvuga itegeko bibiva shingiro je mu masezerano hejeje amasezerano y'Arusha umva bishoboka gute ubwambiri w'amasezerano y'Arusha niyavuga ingene bibiva shingiro jo jaho n'ingene jyomera ayo masezerano yose niyavuga ingene rizomera kandi iyo bibiva shingiro riri muri biri muri ivyo byinshi bisabwa n'amasezerano y'Arusha iyo turiko turavuga gahedigwema umugwo wo kure kuri no kurekuriranira ugira ucugenda kubisanga mu bibiva shingiro iyo tuko turabwira ibya alliance ugeze kubisanga mu ibyiza shingiro ibyiza shingiro rifatira ku kigabane cyo mu masezerano y'Arusha kivuga ibya demokarasi n'intwari ibereye amasezerano y'Arusha rero aha intumbero yuko ibyiza shingiro imwe rizogera iyo byiza shingiro rero dufite uno munsi bica byisunga iyo protocole ya demokarasi ingene yifashe mu masezerano y'Arusha ibyo byose wumva ngo bya ombudsman byagiyeho byose byabanje kuva mu masezerano y'Arusha umva ibyiza shingiro rihari ubu biri muri ibyo amasezerano y'Arusha yagiye arasaba nakubwiye yuko amazina y'Arusha yoja munsi gute kandi n'ubasirikare aja mu ngiro mu kugira nywanisha abarundi na yujya mu gihugu no kurekuriranira ukiriko urajaho ikindi nacyo ni uko no muri iryo bwirizwa shingiro nyine bavuga ngo rije hejuru no muri iryo bwirizwa shingiro nyine harahanditse yuko bavuga bati aucune procédure de révision wibwiza shingiro article ya 199 aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l'unité nationale à la cohésion du peuple burundais à la laïcité de l'état à la réconciliation à la démocratie et à l'intégrité du territoire de la république non mais bibiva shingiro bacavuga ibintu bimwe bimwe bigira bitushe kuri ivyo bintu atamuntu n'umwe ari kuri kubihindura urumva hari ibintu byinshi byanditse nk'iyo article abantu benshi barakunda kuyiyobagiza iravuga neza ko hari ibintu bidakogwako niva ko hari ibintu biba byavuye muri ajya amasezerano y'Arusha ingene yagiye arajaho kandi n'ibyo bwizwa shingiro bavuga bati bashaka kubita hejuru nama ariko naba gusingurane mu Burundi ni uko abantu iyo babonye ari amasezerano canke yari byizwa shingiro bagondira gukuramo ibintu abanyepolitike biboroheriza gusa mu texteriyo yose.
Bwana Ndikumana, umuyobozi wa Sende yavuze ko ibyo bisabwa n'abanyagihugu barenga 90%.
Bisabwa n'abanyagihugu barenga 90%, ibyo igituma ubwambere amasezerano yarusha agishyirwa mu ngiro bavuze bati yategereza kubanza gusigurirwa abarundi bakamenya ibyarimo. Icyo bita bakivuga bati mu masezerano yarusha ati large campagne de sensibilisation. Nukuvuga barundi benshi ntibazi biri mu masezerano yarusha kuko iyo kampanye niyigeze ibaho. Byose ni ikosa ry'abanyepolitiki. Jyewe ndumva umunyagihugu avuze ati ayo masezerano ntagiko ntazi n'ibirimo. Umunyagihugu ntazi yuko n'ibi turiko turakora n'umunsi biva mu masezerano yarusha. Ntazi neza yuko mu guhagarika ingwano mu 2023 arijya migwano ya za SNDD na za FNL na ZANU ntazi kubizana n'amasezerano yarusha. Iyo yumvise umukuru w'igihugu agiye gushyiraho umugwi wo kuri no kurikurianira ntazi ko aramasaza neza ari kararikora cyane cyane politiki kosta rya mbere ryonyene mu byo bavuga bati babanze kwigisha abanyagihugu bumve iyava n'iyaje niyo uri kurumviriza abategetsi bamwe hamwe harabo wumva neza yuko ayo masezerano ibiri mu bimwe bimwe batabizi baca baravuga bati hategeza kujaho na komisiyo igarantisa ingene aja mu ngiro iyo komisiyo ntiyigeze inajaho en fait nuko abantu bagenda barasamara ariko nabivuga abanyepolitiki ivyo bibaye kenshi baraba kumbura iborohereza ijya article ivuga ibijanye no kugabangana ibyo gutegeka kandi bihuke mugabo abarundi ariko nyuko amasezerano ara yabo kuvingwana ihagarara gushika no musa kibananya ja mu ngiro.
Reka dufate nabakunzi ba radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi. Audace, mwiriwe neza.
Mu bisanzwe cyo Faustin Ndikumana yari yumviriye cyari cyiza ariko nuko mu isanzwe ayo masezerano yarusha nyene niyo yadusubije mu ihumbi aho bamwe bemeza ko ayo masezerano yaho nyanzwe abandi bakemeza ko yakurikijwe. Hanyuma ikigira kabiri ari naco nsozerera ko ni kubyo umugwi Sende wavuze ushikiriza aho we umenyesha yuko abarundi bice 90% bemeza yuko ayo masezerano yokugwaho. No kuvuga insiguro y'ibyo bice 90%, no kuvuga yuko ibice 90% ari abo banyagihugu badatahura amasezerano yarusha, no kuvuga batazi n'akamaro kayo be n'icyo ayo masezerano avuga. No kuvuga uwo mugwi Sende ahubwo igikorwa wari ukwiye gukora wari ukwiye kujya kwigisha abanyagihugu icyo ayo masezerano yamaze mu Burundi n'icyo ari karamara kurikeza iyi saha turiko. Hanyuma muri icyo gihe icyumviro Faustin Ndikumana yari karasaba cyuko hoba icyo cyibutso niho cyokunda nawe ubundi icyifuzo cyuko hoba icyibutso mu gihe bamwe bariko barayahonyanga canke bamwe baba basaba yuko ayo masezerano yofutwa nibaze ko icyo cyibutso nico bagikenewe kuko cyo bicibutsa atana kimwe kije kudufasha.
Urakoze cyane Audace. Reka dufate na Nkeshimana, mwiriwe neza.
Cyemeza ko navuga nti nimba uyu munsi aya masezerano tushaye ko tuyakwigiza twebwe abarundi niko twubakiye aho tushategerezwa kubakira.
Urashaka kuvuga iki?
Twafashe ibibazo twari kubakira mu gihugu cyacu cy'u Burundi tuzakubyibakira mu kindi gihugu cy'Abatanzania. Uyu munsi yari akwiye ko tugomana ayo masezerano tukiyubakira ay'iwacu abarundi bose bagombye ibice 90% ngo se banyagihugu nibo batayatahura aho bikenewe si icyo abanyagihugu batahura kuko yagiye kubakirwa ahandi nazo bakigwa mu gihugu cy'iwacu twiyubakira ay'iwacu tubone kuyakurikiza.
Reka dufate na Ndagijimana, mwiriwe neza.
Uri ko araba ayo masezerano y'Arusha n'ukuri umunyagihugu mutoya n'ukuri nta kintu yaziko nta kintu na kimwe yaziko nicyo gituma no mugwi abo wabashije bakishyura yuko boyafuta ntibazi ikintu na kimwe ikiyarimo nta kintu ntacyo bazi nicyo gituma rero bobo bashagira ibishobisho ngo bafute nabize usanga benshi batabitahura cyo kimwe bose ntabitahura ugasanga umunyagihugu mutoya wewe agira akagirire.
Ubwa mbere n'ubudasi yavuze ati ibyo uko byari byiza nyine kuba yibuka n'uyu waharaho abigarutse kuko nako navuga amasezerano yarusha mu kuja mu ngira ikamuja mu ngira mu bintu byinshi kuvuga ngo ntabandi bayabona kumwe harakantu kamwe kateranije abarundi muri ino minsi kajanye n'ibintu ako rero si koko cyagatuma ngo amasezerano yarusha yose ndibayasoma kumwe hari n'ibintu byinshi byinshi byose byo no kurekura nani ndabivuga hajya guhagarika intambara none abantu barazi neza yuko igihe SNDD ikiniranira na leta amasezerano yo guhagarika intambara barazi neza ko bijya byari byavuzwe muri akorda arusha amasezerano yarusha bavuze ikigabane kijanye na komisiyo y'amaseserufe ingene amahategeza kuba seserufe izo ngizo abantu nabyo bazi ibyo se tuko tubana yatuja muri kimwe mu kindi ibyo cyo kintu cy'ibiringo rero cyateranije barundi cyo cyo cyakibi intandaro yavuta ubuginda bakica bakaratino n'ibyibiringo tubikure mu nzira gute ko byari bizanye na protocole y'intwari bire na cyane cyane yuko bavuga bati Lomare Burundi yavahe ikibazo cyo Burundi cyangwa cyavuye baravuga ko ari ibintu byo nibizanye n'ubutegetsi ko birimo cyo rero cyari nyinshi aho kantu kamereje siko ncambwa yuko ngo batumvikane ku kantu kamenga amazirano ngo nkuyasirisa yose kandi noneho mu mugu bari bavuze kujaho bavuga bati umugwi ujaho kuzurara ukuzurara mbe na ja mu ngiro France bavuga bati voire même les interprétations divergentes éventuelles kugira utuzuraraba igihe abantu bayasoma none uwo mugwi ko wari uhari turinze tudasoma kumwe gute kandi uwo mugwi batwiza ko batanga kuzura ducira inzira y'ibyo kuva icyo cyo yari yavuze ngo ngo ayo masezerano kubona ngo yatumiye muri Tanzania ngo soya barundi kuca muri Tanzania cyari kibanza abandi bashobora guhuriramo abandi ariko bacha biyobagiza ibintu barazi ko hari imigwi y'ikinyarwanda kijyagiye none cyane ibi wari kuyibwira ngo izavugira ibiganiro ngahe Bujumbura byakunda cyane abapolitiki bari barahunze hanze bashobora kuza ngahe Bujumbura ibyo ni ibintu twibuka ibyari bihari keza guhunda hari yaramasezerano y'abarundi bafashwa n'amakungu kandi icyo yashitse ko yaragishitse ko nimero yarekere gusamara ngo nuko yabere muri Tanzania ngo acacika y'abanyamahanga naye abarundi n'abarundi bayagize bayasinye
hari uyu nguyu nanone wabajije ngo niba muvuga ko ayo masezerano ya Arusha atigeze asigurirwa abanyagihugu mu buryo buhagije ngo kuki mwebwe nk'amashyira hamwe ategamiye kuri leta mwafata icyo cyemezo mukaba mwakora ako kazi abandi batakoze
yego donetse bituriko turakora nyene none igihe dusoye amatangazo tuvuga ko iyo cyari kitokwibagiranwa tugasohora amadeclaration ku radio mukaduha ibiganiro ese ubwo kwari kwambi kuri tubaza bizikwa turasigura ibirimo nuko nyene mugabo icaba ngombwa naho nuko intwaro ariyo yo cibikora kuko intwari ifika kure ifite abategetsi mu makomine ku mitumba ikintu cyo kirakogwa n'abajeje intwaro kirashika kuri gusuma mugabo twiga aho tugeza tubane yadukora kuko amasezerano aki akiri karakora icyo gitwari mu mashyira muri rwaruka muri za 90 nabyibuka n'ubu re turabandanye cyo bituma izo zandiko tuma tuzisohora namwe tukatubashimira kubona muduhaye ibiganiro kugira nyene ni watara twabimenye ashobore kubimenya.
Uyo rero yari umuyobozi w'ishyirahamwe Parsem Faustin Ndikumana aho yavuga ko umunsi itariki 28 y'ukwezi k'umunani itariki yibukirwa ko amasezerano y'Arusha muri Tanzania amasezerano ateye ukwikumu n'abarundi y'Arusha muri Tanzania yohora yibukwa mbese ikubakigwa n'icyibutso cyayo masezerano yari mu kiganiro rero muri sanga cyo kuruno muhingamo ikiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
T Turabashimiye mwebwe mwese mwari muteza amatwi iradio Ijwi rya Amerika hani hagarukiye ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri miko mwari kumwe nanje Rosine Munezero washize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi mu buhinga bw'ivyuma hari Zorniak Voitek nabo nyene ndabashimiye nuko rero mugira umugoro wa mwiza